ili nizbidi Amerika. Izbidi Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Kudabara mukize shuti mwese muduteze amatwi uno musiko wa kane itariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 muri kumwe na Fideni yo ngabo
inzara wayikwehehe ufite imibare yawe nuko twafashaga abantu cyagiye hari hari izuba ryinshi noneho nyuma yaho imvura iguye turabafasha ariko ubu ngubu baririje
uwo n'umushikiranganje gw'ikigega n'imigambi ya leta w'u Rwanda Claverie Gatete avuga ko atanzara iri mu gihugu iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigarukwa ko mu kanya kari imbere nyamara reka dutangire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero aramutse Rosine umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye
mwaramutse Fidel mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika amakuru avuga hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Tanzania muranunga igihugu cya Tanzania cyahamagariye Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kurekura abanyagihugu bacu 21 batwawe mu mpera z'ukwezi guheze n'abagwanyi b'umuhari w'aba Mayimayi ukorera muri ako karere ka Afrika yo hagati Mindi Kasiga umuvugizi w'umushikiranganje w'imigenderanire y'Amani Makungu muri Tanzania yatangaje kuri televiziyo ko abo bantu 21 bari kumwe n'abanyekenya batatu bari batwaye imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ikorera amashira hamwe abiri yo muri Tanzania Kasiga avuga kandi ko banyururijwe mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu gihe bari ko bagana mu kibanza cyo gucukura ubutare bw'inzahabu inamoya mu ntara ya Manyema igisirikare cha Congo gisanzwe kiri mu ntambara n'uwo muhari w'abamayimayi cyatangaje kuri uyu wa gatatu ko 12 muri abo bantu basize ubuzima muri izo ntambara ivyo bikaba vyateye uruhagarara igihugu cha Tanzania ari naho caciye gisaba leta ya Congo gufata mu minwe ico kibazo umutegetsi mu gihugu cha Somalia yatangaje ko abarwanyi bashika kuri 13 b'umuhari ya Shabab baguye mu gitero cyakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatikanije n'abasomaliya mu gisagara cya Kismayo mu itangazo ryasohowe n'umusirikare mukuru wa Amerika ku mugabane wa Afrika kuri uyu wa gatatu avuga ko inteko za Amerika zakoze igitero cyo kwivuna abagwanyi ba Shabab mu masaha ya kare kuri uyu wa gatatu iryo tangazo ntirivuga kubijyanye n'abasirikare cyo kimwe n'ibikoresho byaba byarakoreshejwe muri ico gitero ku mvo z'umutekano Inama ya mbere ya President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika na mugenzi wo Burusiya President Vladimir Putin izobera mu gihugu cy'Ubudagi mu gihe bazoba bitabiriye inama y'umugwi G20 ihurikiyemo ibihugu bya rutura ibiro bya President Putin byatangaje ko bimwe mu byo abategetsi bazoganira hari mu bibazo bijanye n'iterabwoba Syria hamwe na Ukraine ni mu gihe ibiro bya President Trump yatangaje ko President Trump ari we azi ibizovugirwa muri uwo mubonano bikavuga kandi ko ari umubonano usanzwe Hannah Thorburn akorera ikigo Hudson gikorera hano muri Leta Zunze za Amerika amenyesha ko iyo nama ishobora kuvamwo umuco kubijyanye n'inyifato ya President Trump ku gihugu cy'u Burusiya yamara kandi ngo iyo nama ishobora kugarukana imigenderanire myiza mu gihe hari amatohoza abandanya ku ruhara rw'Uburusiya amatora y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabaye mu mwaka uheze Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatatu mu nama y'umutekano ya ONU ko yiteguye gukoresha uburyo bwa gisirikare mu ntumbero yo kwikingira ibitero bya misile bikorwa na Korea ya Ruguru yamara ko byoba byiza habanje gukoreshwa uburyo bwo kuganira hamwe n'ubutunzi Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU avuga ko inteko za gisirikare za Amerika ziri muri Aziya y'ubuseruko zigavye Haley yabwiye nako inama y'umutekano ya ONU ko bazozikoresha ari hamwe bikenewe ariko ko batifuza gushika kuri urwo rugero Liu Jiei aserukira Ubushinwa muri ONU yateye ivyatsi ivyo bitero vya misile Korea ya Ruguru iheruka gukora mukubwa ko ari kurenga ku mateko yashinzwe na ONU yamara ntaco yavuze kubijanye n'ibihano bishasha yahakanye kandi cyiyumviro cyo gukoresha abasirikare mu karere ka Korea muri Venezuela havugwa abanywanyi b'umugambwe wa President Nicolas Maduro bakikuje ingoro y'inama nshingamateka bafise ibigwanisho iyo nyubakwa irimwe abashingamateka batavuga rumwe n'ubutegetsi bashika kwijana na 12 abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru umwe mu wagizwe imbohe muri iyo nyubakwa yabwijwe ijya Amerika ko batariko bararekugwa kandi ko kugerageza kuva muri iyo nyubakwa bisa no kwiyahura iyo nyubakwa ikikujwe kandi n'abajejwe umutekano yamara bivugwa ko ataco bariko barakora kugira bigizeyo aho bitwaje ibirwanisho bashobore kandi no kurekuza abagizwe imbohe abanywanyi ba president Maduro basaba ko inama nshingamateka itanga imihoho mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu nyubakwa inama nshingamateka hari hadutse imishamirano yatumye abantu bashika kuri 15 bakomereka president Maduro yaratangaje ko hatekanijwe amatora adasanzwe ku itariki ya 30 z'uku kwezi kw'indwi muntu mbere yo guhindura ibwirizwa shingiro avuga ko aribwo buryo bwonyine buhari bwo guhagarika izo ntureka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bakavuga ko nyabuna ayo matora yarakwiye gukorwa n'abanyagihugu kugira bamemeze nimba bakeneye ibwirizwa shingiro rishasha tugutse ko haheze amezi atari make igihugu cya Venezuela kirimwo intureka za politike n'ubutunzi imyamamazo y'utavana ko ikorwa ku mpande zishikiye leta n'izitashikiye zikaba zimaze guhitana abantu bashika kwijana abaserukira ibihugu by'Uburusiya, Turukiya na Irani batangaje kuri uyu wa gatatu ko batashoboye kumvikana ku bijyanye n'uturere turi mu intambara muri Siriya mu biganiro byari by'abahuje i Kazakhstan ibihugu by'Uburusiya na Irani bisanzwe bishikiye President Bashar al-Assad byaremeye gukorana na Turukiya isanzwe ishikiye abarwanya leta ya Siriya mu ntumbero yo gushinga intara zine zegeranirizwamo abantu bari mu turere turi mu intambara
urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza Radio Izi America i Washington DC numwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda amushikira nganda jeru ikigega n'imigambi ya leta n'ikigonya Rwanda kijejwe gutororokanya ibiharuro mu bisata bitandukanye batangaza ko ubutunzi bw'u Rwanda mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2017 bwiyongeye kuri kimwe n'ibikindwi ku ijana ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
Mibare yatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu gihembwe cya mbere cya 2017 bwageze kuri miliyari 1,817,000,000 bwiyongereyeho 1.7% ugereranije n'igihembwe nk'iki mu mwaka wa 2016 ahubwo ari kuri miliyari 1,596,000,000 mafaranga y'u Rwanda ibipimo kandi bigaragaza ko ubuhinzi bwazamutse ho 3.3% mu gihe inganda zamanutse ho 1% Minisitiri w'imari n'igenamigambi bwashyiraga hanze umusaruro mbumbe w'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2017 itangazamakuru ryabajije uyu muyobozi uburyo hasobanurwa ko ibiribwa byiyongereye kandi ku masoko hirya no hino bigaragara ko ibiribwa bihenze hafi ya byose ndetse hakumvikana hirya no hino abaturage bumvikanisha ko batabona ibyo kurya bihagije abandi bakemeza ko bafite inzara mu gisubizo cyatanzwe na Minisitiri w'imari n'igenamigambi Claver Gatete yumvikanishije ko ntanzara iri mu gihugu
inzara wayikwehe ufite imibare yawe nuko twafashaga abantu cyagiye hari izuba ryinshi noneho nyuma yaho imvura iguye turabafasha ariko ngo barejeje ubu ariko tugiye kureba kuri demand yacu y'abantu dufasha duhe ibyo kurya kuko bose barejeje ubu ngubu so sinzi aho inzara aho ngaho ikora then ikindi cya kabiri ngira ngo mu kwezi kwa kabiri nibwo inflation yageze hejuru cyane kuri 7.8% kuva icyo gihe ibiciro zamuka ry'ibiciro ryagiye rigabanuka kugeza ubu ngubu ariko ibi ngibi ntaho bihuriye n'inzara kuko nta nzara dufite ikindi cya kabiri ibiciro inflation iragenda imanuka ntabwo igenda izamuka
ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza kandi ko umusaruro wa serivisi n'amahoteli wazamutse cyane ku kigereranyo cya 17% bitewe n'inama zinyuranye u Rwanda rugenda rwakira ibi bikaba mu gihe kandi umusaruro w'ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga cyane cyane ikawa n'icyayi byaragabanutse kuri 24% bitewe n'uko umusaruro w'ibyo bihingwa utabaye mwiza muri rusange leta ikishimira ko umusaruro mbumbe wazamutseho miliyoni zisaga 224 mu rwego rw'ubukungu bisobanura ko ubu abanyarwanda muri rusange ubukungu bwabo bwifashe neza nk'uko bisobanuwe n'impuguke mu bukungu birasanya murinda
raporo yameze nk'ashikanaza ko ubuzima bw'abanyarwanda bwarushaho kumera neza urumva ko wahita yihangira hari gahunda rero icyangwa yuko hari abanyarwanda abanyarwanda batakize cyane kusha benshi bagahi badakize ibyo ntabwo nta mbona rihari kandi amaraso harabivuga ukuntu yifashe yo kubuzima barushaho kumera neza icyitegererezo gikomeye warebera ku myaka y'abantu ubungubu ihagaze yaba itarefe egisitansi ukuntu imeze yazamutse cyane ukarebera ku bantu ubungubu bafite akisesi ku mavuriro ukuntu bameze ubungubu benshi bariyongereye by'amashuri byerekeye bita furiso kibitse abantu bashobora kuba babura cyangwa se barya nabi iki kintu gihugu cyagabanutse cyane cyane mu buryo bugaragara ni ingero wakwifasha bigaragaza neza yuko ubuzima bw'abantu bwagiye buhinduka kandi mu buryo bugaragara cyane.
Minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver Gatete ashimangira ko intego igihugu cyihaye ubukungu buzazamuka ku kigero cya 6.2% muri uyu mwaka izagerwaho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi, umugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH umenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 gushikwa muri iki gihe abantu 499 bishwe barengizana na 20 baranyuruzwa na abarenga 90 baborezwa igufa. Ku munsi wa gatatu mukuru wa CNDH Jean-Baptiste Baribonekeza yagiye mu nama nshingamateka gusigura icyegeranyo cy'uko agateka kazi na muntu kari kifashe kuva mu mwaka w'2016 gushika ubu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza.
Muri iyo raporo umugwi w'igihugu wigenga ujeje watakaza na muntu CNDH usigura ko mu Burundi umutekano wiyongereye ugereranije umwaka w'2016 n'igice cya mbere cy'2017. Ariko nubwo biri uko uwo mu gutanga ibitigiri by'abantu bitari bike bishwe abanyurujwe canke bafunzwe hadakurikijwe amategeko. Kuva mwaka w'2016 nk'akarorero icegeranyo cerekana ko abantu barenga 120 banyurujwe, 20 muri bo banyurujwe mu mezi 6 aheze, abarenga 400 baricwa harimo 69 muri iki gice cya mbere cy'2017 naye abarenga 90 barabarezwa igufa, ab'uyu mwaka bakaba ari 23. Iruhande yaba abantu barenga 830 barahagaritswe hadakurikijwe amategeko, abarenga 780 bakaba batawe muri yompi mu mwaka uheze. Iki cegeranyo hari bamwe mu bashinga amateka kitanyuze
muri iki kigabane kijyanye n'amadruwa ya matente o druwa plave ya makaya maregasi mwagiye muvuga amadisiparisi y'amatoruti hariho inurakine iboneka mu muri iyi rapo au niveau des sources d'information ngizi nzego z'igihugu mwagiye muvuga lekazo bafiable mu gihe daro rapo mwagiye muramansiona la vie des institutions cite concernées bakagira icyo babivugako kuko umuntu arashobora gukonfonda enkadruwa. Mugabo wari karakora nawe ugasanga kumbura ari mu burenganzira
araho muvuga yuko mwakiriye amaprente 2033.
Ah!
allegations des violations des droits de l'homme. Mugabo mukatubwira yuko requête écrite ari descendit. Bega zopente zindi uburyo kuzakiramo nubuhe. Bega abo bandi bobo abo musanga uri ko mukora kwaza raporo za ndondeza.
Umukuru wa CNDH arahumuriza ko we nabo bakorana bashishoza mu gikorwa cyabo. Jean Baptiste baribonekeza.
Icyambere cyose. Nuko nama nabishikirije n'ahandi CNDH ivuga ivyo yabonye, ivuga ivyo itabonye. Ni kuvuga iyo hariho ibintu tubona yuko biza supreme ya maondi ngo bakuzu ku cyangwa ngo nakaya mwiyo uzobona ko kenshi bitaza muri raporo biri mu bituma uzobona yuko iyi raporo yacu kenshi ikuna hakaro gutandukana niyo ama ONG amwamwe ashikiriza amashyira hamwe amwamwe nta bintu byo kuvuga by'urusaku tushira muri raporo turagerageza kugira ngo ibyo tuvuze bari bintu bifise icyo bifatiye
abandi bashinga amateka nka Daniel Gerard ndabirabe bibaza kumugwisa ni dash ukora unezereza abantu bamwe bamwe kugira ngo ntutakaze amanota imigwi y'ibihugu ijeje rwagati y'akazi na muntu ihabwa hafatiwe ku masezerano y'i Paris mu Bufaransa
mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko ari abashobora kuba bari muri Congo hari abashobora kuba bari muri Tanzania je ndibaza ko harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu mubyoroshe muvuge musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho cyo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo haza kugira ngo batureke noneho muri rwagwego rwa A
ariko abandi nka gatondwa sa basanga mugwi wakoze cyo wiyemeje
jewe nipfuza yuko nk'abashinga amateka twotahura yuko uyu mugwi ni waba ushinzwe gukurikirana ibibazo by'agateka kazi na muntu ugize ukinegura ko tutoca tufata yuko woba ukoze ibinyuranye na manda yawo
rimwe na rimwe ntabwo dushobora kugira agashavu mugaza agenda ababwire yuko ibiyise agaseshwa rumuri byarabaye cyangwa bashaka kuba bibanuno munsi
hari n'abashinga amateka bifuje kumenya ikibanza umukuru wa CNDH ama raporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu baribonekeza asanga hari iby'abantu badakwiye guta ku mwanya
na uvuga ngo igera raporo yashyikijwe na Imana yatushaga na Nations Unity ngo nshobora kujamwo kose birashiga ugasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twamenya ko ari cyacu ikintu ari cyo kivugwa no Murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirahamwe cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo tugifata nka nkamo hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi nikibandanye kikaba ari cyiza naho kibandanye naho bari abakigwanya nimba raporo isohotse ikaba irimo ibintu mu bintu 260 ari byo izi 60 tubikoreshe twiyubake izi 40 tuvigize
ikiceganyo cha CNDH gisohotse inyuma y'umunsi umwe hasohotse ikindi cy'ishyirahamwe mpuzamakungu FDH cyavuze ko n'imiburiye buri abantu 1200 bagandaguwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 hagati y'amajanane n'amajanicenda baranyuruzwa n'abarenga ku 1000 batabwa mu mabahera atandukanye iyi raporo ya FDH yari yamirijwe n'abategetsi b'u Burundi batandukanye Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
muri icyo gihe muri raporo ryasohoye ku munsi wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ryita agateka kazi na muntu FIDH Federation Internationale des Droits de l'Homme mu rurimi rw'Igifaransa rivuga ko mu myaka ibiri ibintu byayangaye mu Burundi icyegeranyo cya FIDH cyerekana ko abantu batari munsi y'1200 bishwe kuva mu mwaka w'2015 abari hagati y'amajanane n'amajanicenda baranyuruzwa n'ayabagera ku 1000 barafungwa twavuganye n'umuyobozi wari igiteka Anshe niko yagize atangura avuga kuke nabona itandukanirizo ry'ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu FIDH n'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH
muri iteka turaze itandukanizo y'ibyo biharuro bibiri bitangwa na FIDH hamwe na iteka n'ibyo bitangwa n'umugwi ukurikirana agateka kazi na muntu rwego rw'igihugu mu Burundi CNDH turiko turaba nuko tubona ko CNDH yahindutse no twovuga igikoresho cya leta aho ivuga ibiharuro bitababaza leta kuko turiko turaraba mu biharuro dufise n'imiburiburi hariho nk'ibiziga 237 vyatowe hirya no hino ukaca wumva n'ibyo biharuro ibyo n'ibiziga biboneye ukabona n'abantu bazimiye barenga 400 ukabona n'ibyo biharuro by'abapfuye 12 zabaje kuko naho mvuga nti icyerekana ko babaye igikoresho cya leta n'icyahe nuko amashyirahamwe yakurikirana agataka kazi na muyobozi yahagaritswe ntivuga izinduru nyabuna nyabuna reka wo gukoba no vuga amashyamwe nka igiteka n'izindi za abatarteneri no vuga ba sendi hase bakorana bogiye barususikanya mugabo ntigeze ikoma induru ubu nta n'ibindi shiramwe biri mu gihugu murazi ko ofisi yo komisari ya duro duro nanyereta kijya kubayihagaritse ibikorwa itagikora n'aba observateur wa Union Africaine nabo nyine bahari atanu kimwe ariko barakaba batarari kuba gukora ibyo byose bikerekana yuko cyatumye CNDH inuma igituma itanga ibiharo bitonyi ni kugira ngo ikorere ntibabaze leta ikore mu kuvuga mu ntombero ya leta y'ukutavuga ibiriko biraba kugira ngo ntiyagitamira nagira itabara bagira ati nko mu bindi bihugu ntanzira ikirasha naho abantu baho ni
iyo raporo kandi y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu FIDH iravuga ko mu gisirikare ku rwego rw'intwazangabo kubahoze bari mu gisirikare cya kera bariko baratotezwa bamwe bakicwa muri izo ntwazangabo abandi bagatuzwa bagahunga mu ntumbero uko iyo raporo ivuga ngo yugutuma icyo gisirikare kigigwa nabo mu bwoko bumwe mu bivuga kwi
iteka twebwe fagasisha muri murabwaraze aba abajenerali amaze kwica mu bwoko bw'abatutsi n'abakoroneli ukabona abandi bataye bakomoka bari mu buhungiro bahunze ukabona ndetse mbese ni umusirikare gusa ni no mu rwego rucungera umukuru w'igihugu nawo nyine niwe wita documentation nabo nyine harimo amaze kwica ari mu rwego rw'intwazangabo aje rero tukagira tuti ni sagasura muri niko murarayi kudakogwa mu Burundi bagomba no vuga guhonyanga bimwe bya biharuro byavugwa muri akorda arusha yuko bitakivugwa igisirikare gisigaye kizizwe n'ubwoko ndetse mbere sinovuze ubwoko bumwe kuko n'abavuye mu yindi miharigwana batari muri CNDD-FDD niho twavuga nk'aba FNL hari bo bamaze kwicwa nabo umuntu wese barishobwe rwo hejuru ku batutsi akicwa n'abandi batumva umugambi yuko igisirikare cyokorera umugambi uri ku butegetsi gusa bibaza yuko batoba bashyitse umukuru w'ubu nabo bajamwo niho ubona ko harimo n'abahutu b'intwazangabo bamaze kwicwa baba abari muri CNDD n'abari muri FNL
turabashimiye yari Anshel Niko yagize ayoboye Ligue Iteka twariko turavuga kuri raporo yasoseje ku munsi wa kabiri y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijerwa agateka ka muntu FIDH murakoze kuri iki kiganiro
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda I Washington DC. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza ca sida bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugezaho atawufa canke ngo yandure muri kazoza ko hafi cifuzo c'u Burundi nuko gushika mu mwaka wa 2022 abicwa na sida bagabanuka gushika ku bice 60%. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana yaganiye na Richard Manirakiza icegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida mu Burundi PNLS atangura avuga ho leta y'u Burundi geze zikivi cyo kugwanya sida muri iki gihe
twebwe ikintu twibanze ko nukwisunga amategeko mpuzamakungu n'imigambi mpuzamakungu twihaye kugira ngo kigabanya sida kigabanuke n'ingaruka mbi zacu maze gituke burundu burundu 2030 ndababwire ko ihangiro twihaye 2020 twifuza ko abantu 90% bagenda n'umugera wa sida baba babizi rero dukora ibishoboka byose kugira abantu bipimishe na cyane cyane duhereye ku bakenyezi numva dukwipimisha tubona ingene amagara yifashe tuvuga kandi ko 90% abo bipimishije dusanze bagenda n'umugera wa sida baca baza ku muti bamaze kuza ku muti turabatunganiriza n'ibigo bijejwe kutunganiriza bena bahinga babinonosoye kugira 99% nyene bashike ku rugero umugera ubutakiboneka mu mubiri wabo ibyo bita charge virale indetectable ubwo ni 93 tuko turakorera ko ushike 2200
nari nakubajije ikibazo cyaho ibiharuro by'abarwaye bigeze
ego ibiharuro by'abarwaye abagwayi tugeze kubarenga 172 ariko ari ku muti 365 murumva rero ko bose atari ku muti twifuza ko rero twazi mu ntego tuzo turategura mu migambi dufise ni uko abantu bose bari kubabagera mu mugera bajya ku muti bose ku mugambi mpuzamakungu witwa kupima no guca bazi mu gifaransa bavuga teste et traite ukuvuga ko uwo tuwo dupimye acaza ku muti uyo n'umugambi twita mu kirundi ko kujya kumwe n'ibindi bihugu bikwisi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS iduha intumbero uwo mugambi rero twawunonosoye ngaho iwacu kuva mu mwaka uheze ubu rero twabyiteguriye kugira ngo haboneke ibikoresho haboneke n'abaganga bafite inyigisho maze abapimye bashobore bataza ku muti buno nyene ibyo bidufasha ko bagiye ku muti buno nyene baca bakurikiranwa kugira ngo dushike ku ntumbero n'icyubahiro mukuru w'igihugu yashyikirije yuko abitaba Imana bugabanuka
kuva mwaka w'igihumbi 1983 hatanguye kuboneka umurwayi wa sida wa mbere leta yacitanguza urugamba rwo kurwanya icyo kiza twovuga ko imyaka 34 iheze sida ikiri ntambamyi ku magara y'abantu umuntu yo kwibaza icyo mugiye gukora muri iyi myaka mike mwihaye kugira muzowe mwakiranduranye n'imizi umukenyuro mufise nuwahe
leta y'u Burundi ifatanije n'abayifata mu mugongo twamaze kudukorera ku migambi y'imyaka 5 ubu rero umugambi ariko turakorera ko ni w'2012 2014 2017 ubu rero muri uyu mwaka nyine ayo mariyo turimo turavugana si kumwe n'abahinga n'inzego zose n'ibisata byose byo kurwanya sida tutategura umugambi w'2018 ubwo dushikana 2022 aho rero tugize uwo mugambi cyo gita plan d'action abadufata mu mugongo barahita rero bagatanga intererano yabo abo ni benshi baba muri fomu ndi amukigaye mu mpuzamakungu cyangwa leta y'abanyamerika n'abandi babifata bya unibiri ngaha yaba UNICEF n'abandi na OMS na UNICEF na minisitiri na pamu n'abandi abo bose baheza bagaterera kugira ngo habe ibikorwa bijyanye no kwikingira bijyanye no gukurikirana abagiye kwa muganga bijyanye no gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo bari kubikorwa neza aho muri icyo gihe hari abahinga batagufasha hakaba n'ibikoresho ibyo bikoresho bikajya mu ntara hirya no hino tuko turagira dufashanije nabo banyene badufata mu mugongo kugira ibikoresho bikwiragire mu gihugu cyose maze abantu bashobore gukurikiranwa iyo bari kubona kuvura kujya kwa muganga kugira ati ibi biharuro byawe bipimo bigeze ngaha kugira ngo nawe ubone ko wikora atara bitende ibyo rero nicyo gikorwa kuko tuzitwa turakora dukoresheje kuri iyo migambi y'imyaka 5 ibyo bita plan d'action ibyo turiko turakora ni uburyo buva uburyo tubufata ubuhabwa na leta ubwayo tukabuhabwa n'abasanzwe badufata mu mugongo
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. kuri Ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
nshuti mwarimu duteza